ni Radio Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mu Burundi yumvikanira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22 naho mu Rwanda ni kuri FM ku murongo ijana na kane n'ibice bitatu I Kigali na 93 n'ibice bitatu I Karongi w'eshatu radio yacu byo bakadomo com n'urubuga musanga ibiganiro byacu byose kuri Facebook X Instagram na YouTube ni VOA radio yacu kuri mikro muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Uburasirazuba bwa Kongo bamwe mu bagize imiryango itagengwa na leta bakoze imyigaragambyo mu mujyi wa Uvira bamagana kwinjira mu bwinshi kw'abacuruzi b'Abarundi.
Amasoko twabatwaye none bo bose ko baza kurangura ko tutababwira ko natwe badutwara abakiri.
Umucuruzi w'umurundi kazi ikorera mu mujyi wa Uvira. Ingabo za Israel kuri uyu wa gatanu zagabye ibitero mu ntara ya Gaza. Urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera uyu munsi rwategetse Israel guhita ihagarika ibitero byayo mu mujyi wa Rafa mu majyepfo y'intara ya Gaza. Naho ibihugu bikize amafaranga biha ibikenye mu rwego rwo kubifasha kurwanya ihindagurika ry'ibihe birayasubirana. Amakuru arambuye ni mu kanya ntimujye kure. Amakuru kw'Ijwi ry'Amerika tuhere kwavugwa hirya no hino ku isi. Ingabo za Israel kuri wa gatanu zagabye ibitero mu ntara ya Gaza zikoresheje indege n'ubwato by'intambara. Amasasu yumvikanye mu majyepfo y'intara ya Gaza. Fidel Niyongabo.
Amakuru atangwa avuga ko abantu batari bake bahasize ubuzima abandi barakomereka mu bitero bitandukanye byakozwe mu bice abanyagihugu babamwo. Mu itangazo kuri uyu wa gatanu igisirikare cya Israel cyatangaje ko inteko zacu zibandanye ibitero mu bibanza kivuga ko abakora iterabwoba bakoreramwo mu gisagara cya Rafa. Yavuze ko basambuye ibibanza bibikwamwo ibigwanisho n'amayira y'umukuzimu abagwanyi b'umugwi Hamas bakoresha muri icyo gisagara. Umuvugizi w'igisirikare cya Israel Daniel Hagari yatangaje ko gikora ibitero mu karere ka Rafa kivyitondeye kugira abasivile ntibagwe mu mporero. Amakuru yatanzwe n'umunyapalestina aba mu karere ka Rafa yavuze ko ibimodoka by'ingwano bya Israel byariko bitera vyigira imbere biturutse mu buseruko bigana mu bice byo hagati muri icyo gisagara. Mu ntango z'uku kwezi kwa gatanu Israel yatanguye ibitero mu gisagara cya Rafa aricyo cya nyuma mu ntara ya Gaza inteko zigwanira ku butaka zinjiyemwo. Zinjiye muri icyo gisagara n'amakungu yari yabigwanije. Ivyo bitero vyatumye abanyagihugu barenga 180,000 bahunga icyo gisagara nk'uko ibiharuro vyatanzwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ivyerekana.
Urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera kuri uyu wa gatanu rwategetse Israel guhita ihagarika ibitero byayo mu mujyi wa Rafa mu majyepfo y'intara ya Gaza. Cyakora urwo rukiko ntirwategetse ihagarikwa ry'imirwano muri iyo ntara. Fidel Niyongabo.
Naho bidasa nuko Israel zokubahiriza iyo ngingo bizokongereza kuremerwa kw'ico gihugu kiriko gitera gikumirwa n'amakungu. Naho ingingo ya sentare mpuzamakungu ijejwe ubutungane izotosekaza izina rya Israel mu makungu nta bushobozi iyo sentare ifise bwo kubahiriza ingingo zayo. Imbere yaho Israel yari yatangaje ko izokwihoza ingingo ya sentare mpuzamakungu ijejwe ubutungane isaba guhagarika ibikorwa byayo vya gisirikare mu ntara ya Gaza. Umuvugizi wa leta ya Israel Avi Haiman yatangaje ko atagihugu canke ugwego na rumwe kw'isi bishobora kubuza Israel gukingira abanyagihugu bayo no guhiga abagwanyi b'umugwi Hamas. Yatangaje ko atagihugu canke ugwego na rumwe kw'isi bishobora kubuza Israel gukingira abanyagihugu bayo no guhiga abagwanyi b'umugwi Hamas. Yabitangaje mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ejo kuwa kane gato y'inyuma y'uko sentare mpuzamakungu ijejwe ubutungane itangaza ingingo yayo kuri uyu wa gatanu. Umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yavuze ko agirisha inama idasanzwe y'abashikiranganji ba leta yiwe kugira bafate ingingo ku kugene bo kwishura. Yair Lapid ayoboye abatavuga rumwe na leta yaneguye ingingo ya sentare mpuzamakungu ijejwe ubutungane. Yatangaje ko kuba iyo sentare atacu yavuze ku buryo bugaragara ko Israel yohagarika ibikorwa vyayo vya gisirikare hamwe abanya Israel mu guha amaso wagize imbohe bore kugwa hamwe n'uko Israel ifise uburenganzira bwo kwivuna ibitero vy'iterabwoba ngo ni ibintu bigayitse.
Ingabo z'umuryango w'umwe bw'Uburayi zirwanya abashimuta amato zabohoje ubwato zibwambuye abakekwaho ko warushimusi ku nkombe za Somalia. Eugene Mukankusi.
Izo ngabo zivuga ko ubu abantu 17 bakora kuri ubwo bwato butwara ibicuruzwa buri bibendera rya Liberia batekanye. Ubwo bwato bwatewe n'abakekwaho kuyobya amato ku munsi wa 4 mu birometero birenga 700 mu burasirazuba bw'umurwa mukuru wa Somalia ubwo bwerekezaga mu majyaruguru. Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi buvuze ko ingabo zawo zinjiye mu bwato Basilisk zivuye mu ndege ya kajugujugu mu ijoro ry'ejo kwa 4. Mbere yaho uwo muryango wari wohereje amato yawo y'intambara ya Operasiyo Atalanta arinda amato y'ubucuruzi mu nyanja y'Ubuhinde no mu nyanja itukura. Umwe mu bagabo bakora kuri ubwo bwato Basilisk wakomerekeye muri icyo gitero cy'abakekwaho kuba ari abayobya amato yarimo koroherwa kandi yitabaho n'abaganga. Abayobya amato ba Somalia bateje akajagari mu nyanja hafi y'inkombe z'Uburasirazuba bw'Afurika hagati y'umwaka wa 2008 n'uwa 2018. Byari byatuje kugeza mu mpera z'umwaka ushize ubwo ibikorwa byabo byatangiye kugenda bigaruka.
Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Kamala Harris yatangaje ubufatanye bikorwa bushya buzatuma 80% by'ababa ku mugabane wa Afurika bashobora gukoresha uburyo bwo guhererekanya amakuru biciye mu buhanga bwa interneti ubu abarerwa kuri 40%. Fidel Niyongabo.
Ugo rugero ruzoba ruvuye ku bice 40% by'abashobora gukoresha internet ku mugabane wa Afurika muri iki gihe. Iyo migambi ishikirijwe inyuma rugendo yagize ku mugabane wa Afrika mu mwaka urangiye hamwe n'inyuma rugendo Perezida wa Kenya William Ruto yagize muri Amerika muri iyi ndwi. Kamala Harris na Perezida Ruto kuri uyu wa gatanu babonanye mu kigo kijeje ubudandaji muri Amerika i Washington DC. Baganiye ku kugene abari mu gisata cya leta n'abo mu gisata cy'abikorera ku giti cyabo bashobora gukorana mu ntumbero kongereza ubutunzi. Icyegera cya Perezida wa Amerika Kamala Harris ashaka gushyira mu bikorwa ibyo yemeye byo gukomeza uburyo bwo guhanahana amakuru biciye mu buhinga bwa internet igihe yagendera ibihugu bya Ghana, Tanzania na Zambia. Uretse umugambi ugenewe kongereza urugero rw'ababa ku mugabane wa Afurika bashobora gukoresha ubuhinga bwa internet, Kamala Harris yatangaje kandi umugambi mushasha ugenewe guha abanyafurika 100,000,000 bakora mu gisata cy'uburimyi uburyo bwo gushobora gukoresha ubuhinga bwo guhanahana amakuru bwa none.
Mukomeje kumva radio y'u Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mugiye no kuri wayeshatu radio yacu voa.com mukurikire aya makuru kuri Facebook, Instagram, YouTube na X mwadusanga kuri VOA radio yacu mukanya turajya kwavugwa mu kabeke ibiyaga bigari byo muri Afrika. Ayo mukare kibiyaga bigari bya Afrika tuhere muri Republika ya Demokarasi ya Kongo aho kuri wa gatanu bagize imiryango itegamiye kuri leta ikorera mu mujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo bakoze imyigaragambyo yo kwamagana ukwinjira mu bwinshi kw'abacuruzi bo b'Abarundi muri uwo mujyi nyine. Inkuru y'umunyamakuru Vedaste Ngabo uri Uvira.
Abagize societe civile bafatikanyije n'abacuruzi bato bato bakoze imyigaragambyo bava hitwa Kavivira berekeza kuri meri ya Uvira bafite ibyapa bivuga yuko badashaka abazunguzayi b'Abarundi bakorera imirimo yabo muri Uvira. Mafikiri Mashimango n'umuyobozi wa societe civile muri aka karere ari imbere y'abacuruzi ndetse n'imbere y'umuyobozi w'umujyi wa Uvira yagaragaje ko impamvu bakoze imyigaragambyo byatewe n'ubwinshi bw'Abarundi bakomeje kwinjira muri Kongo gukora imirimo y'ubucuruzi mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko. Ubwiyongere bw'aba Barundi bwaturutse ku buryo amafaranga y'amarundi agenda atagaciro ugereranyije n'amadolari akora muri Kongo ndetse n'amakongomani.
Bacuruzi badogodogo bako na probleme ya kuzisha sasa
abacuruzi bato bato bafite ikibazo cyo kugurisha. Icyo ni kimwe, icya kabiri bifite ingaruka mbi z'umutekano ku mujyi wa Uvira. Niyo mpamvu twakoze imyigaragambyo kugira ngo tubwire umukuru w'umujyi kuko nta tegeko ryemerera umunyamahanga gukora ubuzunguzayi. Nibafate abacuruzi b'abazunguzayi b'Abarundi babashyire mu isoko rya Kilomoni bazaza baza kurangurirwa n'abakongomani. Bamwe mu bacuruzi b'abakongomani na washimangira ko uku kwinjira ku bwinshi bw'abacuruzi b'Abarundi muri Uvira bituma batagurirwa kandi bishyura imisoro ya leta ndetse n'amazu y'ubucuruzi. Abazunguzayi b'Abarundi baza buri munsi muri uyu mujyi gucuruza amazi, amata, imboga, inkweto, imyenda, inyama, ibinyobwa ndetse n'ibindi bicuruzwa. Basaba ko babareka bagakora imirimo yabo nta nkomyi kuko abakongomani nabo bisanzura iyo bari mu gihugu cy'u Burundi. Faridu Uwimana ni umugore uri mu kigero cy'imyaka 40 y'amavuko. twahuye nawe muri santere y'ubucuruzi ya Mulongwe agurisha amazi yaravanye mu mujyi wa Bujumbura
babwe iwacu baraza bakarangura ibyashaka bakagenda n'amahoro ntabwo tubabuza ngo nibazi iwacu kurangura none bo kubera iki bariko baratwirukana ngo twe ntituzi iwabo kuranguza kandi natwe iwabo cubaye
none murasaba ko bako kwitwa
twese twumvikana nyine tuze turarondera twese bo barondera natwe turondera
mwabatwaye amasoko yabo
amasoko twabatwaye none bo bose ko baza kurangura ko tutababwira ko natwe badutwara abakiriya
Twizigire Belize ni umurundi kazi ukora imirimo y'ubuzunguzayi muri Uvira twahuriye nawe Kasenga yikoreye itomate yaravanye mu Burundi yemeza ko nubwo societe civile idashaka ko bakorera imirimo yabo aha mu gisagara bagerageza kubahiriza amategeko agenga abacuruzi
turagerageza kudiha meri aho tugeze ego
bigenda gutya
meri aho turashobora kuba tuhariha senta ahubwo tubajyana twati meri tuyiriha kangahe aho turiha senta ruguru tukariha igihumbi hari epfo tukariha igihumbi cyari dusanga ingene tubaza kinone ko tuzi turiha meri ko badutwara isoko gute kandi turi
bavuga yuko mugurisha make cyane mwebwe ugeranije n'abandi
oya kweri tugurisha ibeye nk'iy'abandi bagurisha mu isoko binataye ko bajya bo mu isoko nibo duhaka ibeye nziza bacurangura
twashatse kumenya impamvu abo baturage b'abarundi baza ku bwinshi gukorera imirimo yabo y'ubucuruzi muri Congo batubwira ko muri iki gihugu ari wari isoko ryiza ry'abaguzi
turarangura hariya ku marundi dushika nyino tukaca tudandaza ku makongo tukaca tuvungisha tukaca tubona ko turonka karusha gusumba mu
burundi umunsi ukorera ngahe ugereranyije ni Burundi
biravana n'ijo ntwaye hari igendo nka 10 cyangwa nka ronka 5 n'ibyo yasharamba naza ingene bingana kugira ngo ayo mafara
umuyobozi w'umujyi wa Uvira kiza muhatu yavuze yuko bagiye gufungura isoko rya Kiromoni aho aba barundi bazaza bayikiriza imizigo yabo yo gucuruza
wamama wote wa Uvira mumehama
abagore bose ba Uvira mwimutse mu masoko yose mwitamo kuza kuremera mu muhanda iki ni kimwe mu bibazo bikuru dufite kumvikane ko iyi soko ya Kiromoni itangira usibye abacuruzi bato bato b'abarundi bambuka buri munsi gukorera imirimo yabo y'ubucuruzi muri Uvira hari n'abandi bafite utubare za restaurant ndetse n'abubatsi abamotari abanyunzi bakorera muri iki gisagara Avera Sengabo ijwi rya Amerika Uvira
uwari mu mwanya wa ambasaderi wa Amerika mu Burundi yahamagariye abategetsi b'u Rwanda n'u Burundi kwicarana bakaganira kugira ngo ubuhahirane n'ubutwarane hagati y'ibihugu byabo bisubire nka mbere inkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika ifatanyije n'abakunzi bayo mu Burundi Thierry Ndayishimiye ni witugezaho
Iyo mpanuro wari userukira Amerika mu Burundi urangije igihe ciwe yayitangiye mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa kane asanzwe abikirire mu gisagara cha Bujumbura. Kefi Jirges itariho mu buserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi yasiguye ko yarimwe mu ntera yotuma umutekano urambye uboneka mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini. Kefi Jirges agira ati
"Please eager to see neighbors talk to each other and engage in a constructive way.
Birahimbaye kubona ababanyi bayaga kandi bagahuriza ku byo kuzuzanya. Turifuza kubona u Rwanda n'u Burundi babandanya ibiganiro, turifuza kubona uruhagarara hagati y'ibyo bihugu bibiri rugabanuka. Iyo rero ni intambwe twifuza kubandanya tubona. Nta migenderanire itarimwo ukuyaga no gushikirana. Birasaba kwicarana bakarabira hamwe ibitameze neza akabitorera umuti rero gushika n'ubu inzira nziza yo gushikira umubano mwiza no gusubira kuyaga no gutorera umuti ibatandukanye
and understanding what the other parties want
kutwererane hagati ya Amerika n'u Burundi Kefi Jirges warumaze imyaka ibiri mu Burundi avuga ko ashimishwa cyane n'ingaruka nziza ku mfashanyo ico gihugu gihe u Burundi mu bisata bitandukanye akaba yatanze akarorero k'amafaranga yatanzwe mu gisata c'amagara y'abantu co kugwanya umugera wa sida
We are really proud of how the money that we have invested in Burundi has been used
Turashimishwa cyane n'ingene amahera twatanze mu Burundi akoreshwa turabira kuvyavuyemo Burundi ibone ibihugu 20 bivugwa byo muri Afrika byashikiriye urugero rwa 90% ku bantu bari basanzwe bagendana mu gera wa sida ariko ubu batacerekanya imigera y'iyo ndwara ako nakarorero kerekana ingene imigenderanire yo gufashanya hagati yacu na guverinoma y'u Burundi ishobora kwerekana vy'ukuri akamaro ifise
have really, really dramatic impacts.
Mugihe mu Burundi harangwa ihungabana ridasanzwe ry'ubutunzi mu bisata bitandukanye, Kefi Jurges avuga ko abanyagihugu bakeneye ifungurwa zikwiye, bityo ko hategerezwa gushyirwaho uburyo bushoboka butuma haboneka umwimbu n'umusesekara wo gushora hanze. Nkuko abivuga, Leta Zunze Ubumwe za Amerika igiye gushyigikira u Burundi mu gisata cy'ubutunzi ibicishije muri iyi nzira.
The importance of agriculture to Burundi's economy, you have to talk about coffee.
Uravye mu gisata cy'ubutunzi ku Burundi, uvuga ikawa. Ikawa iri mu bintu bikomeye u Burundi bufise ushora hanze. Dufise icyizere ko igisata cy'ikawa gifasha cyane. Rero tuzoshira muri icyo gisata cy'ikawa imiliyoni 23 z'amadolari, ndabyizeye mu myaka 5 iri imbere, kubera ko ari bishorwa hanze bizogarukira ubutunzi.
Because that's going to matter for exports for Burundi.
Nanone ku migenderanire y'u Burundi n'igihugu cya Amerika, Kefi Jurges ashikiriza ko yifashe neza, aho bitoba biragenda neza nk'uko babyifuza, naho avuga ko ibiganiro n'abarongozi b'igihugu cy'u Burundi ibiguma bikogwa, bararabira hamwe ibizana inyungu mu migenderanire, ibyo badahuriza ko nabyo bakabandanya babisiguriranira. Yemeza ko ibihugu byombi biri mu nzira nziza yo gukomeza imigenderanire. Kefi Jurges ashima ko mu myaka iri yaramaze mu Burundi nk'ujejwe ibikorwa muri ambasade ya Amerika byamuhaye kubona uko inzego ziragitega zokorana na Washington, akabona ko mu bikorwa bitandukanye Amerika ishyiramo uburyo ibicishije mu gisata cya USAID, na cyane cyane kugaburira abana, gufasha abakenyezi kwiteza imbere no kugwiza umwimbu, kugarukira ku batewe n'ibiza by'ihindagurika ry'ibihe, biri mu byo izobandanya kugira ico iterereye mu Burundi.
Radio ya Amerika ivugiri Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, tukivuga ibyerekeye ubutwererane n'imfashanyo amafaranga ibihugu bikize biha ibikennye mu rwego rwo kubifasha kurwanya ihindagurika ry'ibihe byaba byasubirana. Thomas Kamirindi byifashe bite?
Muri Afrika, imishinga y'abikorera ku giti cyabo ifite uruhare mu kurwanya ihindagurika ry'ibihe imaze gushora amadolari arenga miliyari 3 na miliyoni 400 kuva mu 2019. Aracyari kure cyane ariko yakenewe agera ku madolari miliyari 277 kugira ngo Afrika yuzuze inshingano yiyemeje kugera mu 2030. Aya mafaranga ava mu bihugu bikize, byemera ko ari byo bifite uruhare runini cyane mu byangiza umwuka, ikirere n'ibidukikije. Nayo ibikennye byo ku isi yose muri rusange byo bibifitemo uruhare ruto cyane, nyamara bikagira ingaruka zikomeye z'ihindagurika ry'ibihe. Izi ngaruka zirimo amapfa agenda yiyongera n'imyuzure ihora icagati n'amabuye. Mu 2009, ibihugu bikize byiyemeje guha ibikennye byo ku isi yose amadolari miliyari 100 buri mwaka kugera mu 2020 kugira ngo biyashore mu bikorwa byo kurwanya ihindagurika ry'ibihe. Byarongeye bibishimangira mu masezerano mpuzamahanga yavuye mu nama y'i Paris mu Bufaransa mu 2015. Reuters, ikigo ntaramakuru cyo mu Bwongereza, yafatanyije n'umuryango udaharanira inyungu w'abanyamakuru witwa Big Local News wo muri kaminuza y'ubushakashatsi yigenga Stanford University yo muri leta ya California mu burengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, barabicukumbura ku buryo bwimbitse. Basanze kuva mu 2015 kugera mu 2020, ibihugu bikize byaratanze amadolari miliyari 356. Muri byo bine biri ku isonga ni Ubuyapani, Ubufaransa, Ubudage na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igice kinini cy'aya mafaranga 58% yagiye ari amadeni ibihugu bikennye bigomba kwishyura n'inyungu zo ku masoko asanzwe y'imari, aho kuba inkunga y'ubuntu inguzanyo zishyurwa n'inyungu ntoya zidakanganye cyangwa se zishyurwa nta nyungu zigiyeho. Uretse ibyo, amasezerano y'izi inguzanyo ategeka ibihugu bizifashe kugura ibikoresho mu bihugu bizitanze no gukoresha mu mishinga inguzanyo zagenewe ibigo n'abantu bakomoka mu bihugu bizitanze. Ibihugu bikize bibikora bivuga ko ari ngombwa kubera ko ibihugu bikennye biba bidafite ubumenyi buhagije bwo gutunganya imishinga no kuyishyira mu bikorwa. Naho ababisesengura bakavuga ko atari byiza kuko bidafasha ibihugu bikennye guteza imbere ikoranabuhanga ryo kurwanya ihindagurika ry'ibihe. Ibi byose nibyo byerekana ukuntu ibihugu bikize byisubiza amafaranga yabyo, ahubwo ibihugu bikennye bikagenda birushaho gukena kandi byitwa ngo birafashwa. Urugero, amadolari miliyari 10 na miliyoni 800 y'inguzanyo zo kurwanya ihindagurika ry'ibihe Ubuyapani bwatanze yasubiyeyo. Kubuhe buryo? Bwagiranye na Philippines amasezerano yo kuyiha inguzanyo zo gukora gari ya moshi zikoresha amashanyarazi n'imihanda yazo. Muri aya masezerano, Ubuyapani bwategekaga Philippines kugura ibikoresho mu Buyapani nyine no kuzana kuzikora gukora rero gari ya moshi ibigo byaho nka Sumitomo Corp na Japan Transport Engineering Company. Andres Mogro wahoze ari umuyobozi w'ikigo cyo kurwanya ihindagurika ry'ibihe mu gihugu cya Ecuador muri Amerika y'Epfo n'intumwa mu mishyikirano yavuyemo amasezerano y'i Paris yabwiye Reuters na Big Local News ati ibihugu bikennye byugarijwe n'ikibazo cy'andi madeni y'ubundi bwoko ngo ni imari yo kurwanya ihindagurika ry'ibihe. Ntibyakagombye kwirengera ibibazo biterwa n'ibihugu bikize, nibyo byangiza ikirere. Lian Shalatek, umuyobozi w'ishami ry'i Washington DC ry'ikigo giharanira kurengera ibidukikije cyo mu Budage cyitwa Heinrich Boll Foundation, ati nakumiro rwose amafaranga yo kurwanya ihindagurika ry'ibihe akwiye kujya mu byo ibihugu bikennye bikeneye ku isonga, ntakwiye kuba ubucuruzi. Naho Rachel Kite wahoze ari intumwa yihariye y'abanki y'isi yose mu by'ihindagurika by'ibihe ati uburyo bikorwa bicukura urwobo kurushaho. Twari dukwiye ahubwo kuvuga tuti turekeraho gucukura urwobo kurushaho, ahubwo tugiye kubakura ikuzimu tubajyane ibuntu.
Radio ijwi rya Amerika ivugiriye Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Tujye i Kigali mu Rwanda, hatangiye imikino kamarampaka ya Basketball Africa League ku nshuro ya kane. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru Jean Claude Munyandinda, mumenyereye mu makuru y'imikino. Jean Claude, weranywa amahoro.
Kamera cyane mugenzi wanjye Geoffrey Mutagoma.
Yitro amakuru cyaho ngaho i Kigali.
Tumeze neza, ni amahoro rwose, ibintu biri ku murongo.
Ye, nuko rero tunakomereza ahubwo aho ngaho natubwira uko umwuka wifashe muri iki gihe hatangiye imikino ya kamarampaka ya Basketball Africa League ku nshuro ya kane aho mu Rwanda.
Urakoze cyane Geoffrey. Twavuga ko ari umwuka w'ibirori, ni irushanwa rikomeye, irushanwa rya bare rigiye kumara imyaka ine ritangiye, kandi imikino ya nyuma yose ikabibera mu Rwanda guhera muri 2021. Twavuga ko rero ari umwuka w'ibirori, ibirori by'imikino, gusa nyine ntabwo twavuga ko ari ijana ku ijana kubera yuko u Rwanda ntiruhagarariwe, kandi hari izindi gahunda ziteganyijwe muri iyi weekend nk'imikino nanone ya playoff muri volleyball mu guhatana igikombe cy'igihugu. Bivuze ko rero umwuka nyine urahari w'imikino, ariko ntabwo twavuga ko ari ijana ku ijana Geoffrey.
None warubikomejeho kuba nta kipe ihagarariye u Rwanda muri iri rushanwa, biratanga iyihe sura ku bakunzi ba basketball b'abanyarwanda ndetse n'abaturage b'abanyarwanda muri rusange?
Nk'umukino umaze kumenyerwa cyane, nk'irushanwa ryo ku rwego rwo hejuru rimaze kumenyerwa mu Rwanda imyaka ikabaye ine, kandi finali zibera mu Rwanda nk'uko nari maze kubivuga, abakunzi nyine ba nyabo w'umukino wa basketball baravuga bati rwose nta kipe yacu yari duhagarariwe, ariko reka tujye kwirebera niba twebwe amakipe aduhagarariye byarayananiye, reka tujye kwirebera abandi uko baseruka. Ariko nyine mu babafana nyine bakadasohoka b'amakipe wenyine wo ntibatinya kuvuga ko cyane cyane ku ruhande rw'ikipe ya APR Basketball Club, kuko uzi ko yasezerewe mu mikino iherutse kubera i Dakar muri Senegal yo mu rwego rwa Conference ya Sahara, abo bafana baravuga ati rwose ikipe yaradutengushye. Hari n'abadatinya kuvuga ko ikipe yarutanze, ariko abavuga gutyo ni babandi bavuga bati nibabandi batamenyereye ko nyine mu mikino na nyina wunda byari umuhungu.
Ibyo ariko bigomba kuba bifite ingaruka bigira ku kibuga, ndashaka kuvuga nk'abafana mu gihe mukino urimo ukomeza umwuka ingufu zihabwa abakinnyi bo mu kibuga barimo hagati umwuka wo gufana mu byukuri ugomba kuba utandukanye nuko byari kugenda iyo urwanda ruza kuba rufitemo abakinnyi
nibyo rwose nungu turazaye ndakwigaruka mu kanya nuza kubimbaza kuko ari umukino amaze kurangira mu kanya abafana bari bahari ku rwego rwabo ku rwego rugereranyije rwayabaye kubera nyine nkuko rimaze kubivuga umuco maze kumenyekana ko basketball ari umukino maze gukundwa ishyirahamwe rya basketball mu Rwanda rigerageza gukundisha abantu uyu mukino kuburyo bitagutangaza hari abashoboye kujyayo kandi wenda nta kipe yabo aje gushyigikira ariko nyine ya muve cyangwa se rwa rusaku na yambaduka y'abafana ntabwo iri kugaragara hari abafana nyine bashyizweho kugira ngo basusurutse ikibuga abafana b'abanyarwanda rwose wagiye nungu barimo baragaragara ko bari kwanima ariko nyine kubera ko bakubita agatima bati nta kipe yacari ugasanga nyine ntabwo ari ijana ku ijana ubushyuhe burahari ariko ugira utya iminota 5-6-7 ugasanga hajemo ka gakonje kuko nyine
naho rero tusoza amakipe ya serutse nangahe gahunda y'imikino ite abahabwa amahirwe yo kwegukana iki gikombe ugerageze ubihinire mu gisubizo kimwe
urakoze Geoffrey Mutagoma amakipe ya serutse na amakipe umunani ayo makipe umunani na yamaze nyine kubona amatike uziko habanje ku mikino ya conference aho habaye conference ya Karahari conference ya Nili ndetse na conference ya Sahari conference ya Sahara hanyuma ubwo amakipe yabonye tike na amakipe umunani makipe umunani rero nihuse nkuko wari ubimbashije ni Al Ahly yo mu Misiri hakaba FC Shabab yo muri Maroc Rivers Stars yo muri Nigeria hari ikipe ya AS Douane yo muri Senegal indi kipe hari ni Petrole du Rwanda yo muri Angola hari AS Monastir yo muri Tunisia Al Ahly Benghazi yo muri Libya ndetse na Cape Town Tigers ayo makipe rero guhera uyu munsi haba icyo bita seeding games ni imikino yo kugosora cyangwa se yo guceshura kugira ngo amakipe y'inkwakuzi akomeze agaragare noneho tombora nyirizina izagaragaze ko ikipe ikomeye ihura n'idakomeye ubwo rero Geoffrey nihuse nakubwira ko mukimaze kurangira muri iyo mikino ya seeding mukino watangiye isaa 11 z'umugoroba Al Ahly Benghazi muri Libya yatsinze Cape Town Tigers yo muri Afrika y'Epfo amanota 87-76 hanyuma mu kanya saa 2 National Ahly mu Misiri ikaza gukina na FC Shabab muri Maroc
Jean Claude Munyanzi reka tugushimire cyane ugire umunsi mwiza ikipe y'umupira w'amaguru yo ku rwego rwa divisiyo ya mbere muri Espagne tukiri mu by'umupira w'amaguru yo ni Barcelona kuri uyu wa gatanu yirukanye umutoza wayo Xavi Hernandez ni nyuma yuko atashoboye gutsindira muri uyu mwaka atashoboye kwitsindira igikombe rero muri uyu mwaka w'umupira w'amaguru Fidel Niyongabo
Xavi Hernandez yirukanywe mabanga yiwe y'umumenyereza mukuru wa ekipe ya Barcelona indwi nkeyi kuva we na president w'iyo ekipe Joan Laporta bemeranije ko azoguma mu mabanga yiwe Xavi Hernandez azohagarikira urukino rwa nyuma rw'umugwi Barcelona ruzohuza n'umugwi Sevilla ku munsi w'Imana imbere y'uko asezera ekipe ya Barcelona mu itangazo yavuze ko president wayo Joan Laporta yabwiye Xavi Hernandez ko atazobandanya mu mabanga yiwe yo kuba umumenyereza mukuru mu kiringo cy'umwaka w'umupira w'amaguru w'2024 ushira w'2025 Hansi Flick yahoze ari umumenyereza mukuru wa ekipe y'umupira w'amaguru ya Bayern Dominic iyo mu Budage n'umugwi serukira gihugu w'ico gihugu ni wabonwa cyane ko ashobora gusubirira Xavi Hernandez mu kwezi kwa mbere Xavi Hernandez yatangaje ko azosezera inyuma yuko uyu mwaka w'umupira w'amaguru urangiye yamara inyuma yuko ekipe ya Barcelona ivyifashemo neza mu kwezi kwa kane we na president w'iyo ekipe Joan Laporta bari bumvikanye ko azobandanya mu kiringo cy'umwaka ukurikira amasezerano yagiranye na ekipe ya Barcelona yari kurangira mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka w'2025 yamara mu nyuma yaho umuyobozi wa ekipe ya Barcelona Joan Laporta yarashavujwe n'ivyo Xavi Hernandez yavuze ko ekipe yiwe idashobora guhiganwa n'ama ekipe y'ibihangange nka Real Madrid ataronkejwe uburyo bukwiye bw'amafaranga bwo kugura abakinnyi bakomakomeye itangazo rya ekipe ya Barcelona ryamenyesheje ko ishaka gushimira Xavi Hernandez ku gikorwa yaranguye cy'umumenyereza mukuru hamwe no kuba yabaye umukinnyi kirangiranwa na kapitene wayo iryo tangazo rivuga ko ekipe ya Barcelona imwifurije ibihe byiza muri kazoza kiwe
Chote mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho naha tuyashoreje tubashimire mwe mwese mwahisemo kumva radio Ijwi rya Amerika kuri mikrofoni ari kumwe na Jeff Mutagoma mukomeze kugira weekend nziza.